Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM General Kanenyi bice bitatu mu mushora no kudukurikira kuri FM na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www akaburungu radio yacu dewa akaburungu com muri studio muri kumuna Frederic Unikije
nanje Tim Harris ishimwe ndabasubije kandi bahaye ikaze muri aya makuru. Mu rwego rwo gushishikariza abatuye isi gushora imari yabo, Leta y'u Rwanda irateganya gukuriraho viza abantu baturuka mu bihugu byinshi byo ku isi.
Perezida wacu amaze no gutangaza ko tujye kukuraho n'amafaranga dusaba abantu kugira ngo babone viza, muri make na viza abantu baza bakeneye ngo muri Africa Commonwealth na Francophonie.
Uyo ni Madame Claire Kamanzi, umuyobozi w'ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB, inyuma inama yahuje Ubwongereza n'Abanyafrika i Londres mu Bwongereza. Mu gihugu cya Ethiopia abantu bashika 10 bapfuye, abandi barenga 250 barakomereka igihe bari mu munsi mukuru wo kwibuka ibatizwa rya Yesu Kristo.
Igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye i Mogadishu muri Somalia gitezwe n'umutwe wa Kiyisilamu Al-Shabab cyakomerekeje abantu 9 harimo n'abakomoka mu gihugu cya Turukiya bahise bajyanwa kuvurirwa muri Turukiya.
Mu minsi iheze abanyekongo amajana n'amajana barahungiye mu gihugu cya Uganda kubera ingwano ifatiye ku moko.
Amakompanyi y'ubucukuzi bwa peteroli mu gihugu cya Libya arahamagarirwa gukomeza imirimo yayo nyuma y'ifungwa ryaho icukurirwa. Ibi byasabwe n'ibiro bya ambasade ya Amerika ikorera muri Libya.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimutangwe ku maradiyo yanyu. Aya makuru tuyatanguriye mu gihugu cya Ethiopia aho abatetsi umuntu arabemeje amakuru avuga ko abantu 10 bapfuye, abandi nabo 250 bagakomereka uyu munsi kuwa kabiri. Iryo sanganya ryabaye igihe abakristu bari bitavye umunsi mukuru wo kwibuka igihe Yesu yabatizwa wariko ubera mu gisagara cya Gondar kiri mu burengero bw'igihugu. Ibiro by'igihugu cya Ethiopia bijeje gutangaza amakuru bivuga ko abantu 10 basize ubuzima mu gihe abandi 13 barimo abajejwe gucungira umutekano bakomeretse. Shenafi Taze Bewe akora mu biro bitaro bya kaminuza yo mu cyo gisagara Gondar University Hospital yavuze ko abantu barenga 250 bakomeretse bavuwe mu gihe abandi 80 bakiri mu bitaro. Ibiro by'igihugu cya Ethiopia bijejwe gutangaza amakuru bivuga ko uyu munsi mukuru w'abakristo wari witabwe n'abantu isinzi barimo abanyamahanga 1,500.
Abantu 9 bakomerekeye mu gitero cya bombe yaturikiye i Mogadishu mu rwa mukuru wa Somalia bahise bajyanwa kuvurirwa muri Turukiya. Abo barimo 3 bafite ubwenegihugu bwa Turukiya. Ibi byatangajwe na Ambasaderi wa Turukiya muri Somalia. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Mehmet Yilmaz yavuze ko igihugu cye gikomeza ibikorwa byo gufasha mu gihugu nubwo ibitero biherutse by'umutwe wa Kiyisilamu Al-Shabab byibasiye abakozi ba Turukiya. Yagize ati, ibi ntabwo bizatubuza gufasha Somalia, tuzakomeza akazi kacu. Somalia na Turukiya bifitanye umubano mwiza. Mu gitero cy'ubwiyahuzi cyo kuwa gatushize, igisasu cya bombe cyaturikiye mu modoka gitezwe n'umutwe wa Al-Shabab cyabereye muri Afgoye mu birometero 30 uvuye mu rwa mukuru i Mogadishu. Mu bantu 21 bakomerekeye muri icyo gitero harimo 6 baturuka muri Turukiya hamwe n'abapolisi bakorera muri aho gace. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize 2019 byibuze abantu 90 nibo baguye.
Muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Umutegetsi wo mu gihugu cya Uganda yatangaje ko abanyekongo 250 bahungiye mu gihugu cya Uganda mu minsi iheze kubera ingwano ifatiye ku moko igisubije mu ntara y'umurengero bushira ubuseruko bwa Congo. Gerald Menya, umwe mu batetsi bakora mu bushikiranganji bujejwe kwitaho impunzi, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ya Associated Press uyu munsi kuwa kabiri ko abanyekongo 3 bashika mu gihugu cha Uganda ku isaha. Yavuze ko abanyekongo 1600 basavye ubuhungiro mu gihugu cha Uganda mu kiringo cy'umwaka umwe bahunze ingwano ati y'abanyagihugu mu bwoko bw'abahema hamwe n'abahendu mu ntara ya Ituri. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamahanga bijeje gutanga bijeje abatekakazi na muntu bivuga kubwicanyi ubuzi bwa nabi bwo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu mu bwoko bw'abahema bushobora gufatwa nk'ivyaha bikomeye bikorerwa ikiremwa muntu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimagije amasezerano akomeye y'ubudandaji yongera avuga ko Abanyamerika basumbirijeho utsinda. Trump yatangaje ayo majambo uyu munsi kwa kabiri igihe yari mu nama nkuru y'abakuru b'ibihugu iriko yiga ikibazo cy'ubutunzi ku isi mu gisagara cya Davos aho ni mu gihugu cy'u Swisse. Ivyo abishikirije kandi mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatanguye urubanza rukomeye mu nama nkuru z'amateka ya Amerika rwerekeye ya hayagirizwa. Trump yashikirije urutonde rw'ibintu avuga kwa insinzi ku bakozi b'Abanyamerika no ku masosiyete yo muri Amerika birimo intambwe ya mbere ku masezerano y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa hamwe n'amasezerano y'ubudandaji hagati ya Amerika, Canada na Mexico yemejwe n'abakenguza amateka. Yateye akamo kandi ibindi bihugu kabisaba gukurikiza karorero yatanze mu mvugo y'ubutunzi kugira ngo worohereze abanyagihugu babo. Yasavye ko imigambi yose yoshimikira ku kunagura ubutunzi yongera anebagura abantu bama batangaje kwa mahanga agiye kunama.
Reka tujye muri Libya aho ambasade ya Amerika mu cyo gihugu yahamagariye amakompanyi acukura peteroli gukomeza ibikorwa byayo nyuma y'ifungwa ry'ibihombo bya peteroli naho icukurwa ryakozwe n'umutwe w'inyeshyamba uyobowe na Khalifa Haftar. Igisirikare kiyobowe na Haftar cyahagaritse ahantu henshi haturuka peteroli mbere y'inama mpuzamahanga y'amahoro kuri Libya yaberaga i Berlin mu Budage kuri iki cyumweru gishize. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bwa peteroli muri Libya cyavuze ko guhagarika ayo makompanyi bizatera igihombo gikabakaba miliyoni 55 z'amadolari ya Amerika ku munsi. Kuri wa kabiri ambasade ya Amerika muri Libya yavuze ko ihangayikishijwe cyane n'icyo cyemezo gishobora gushora Libya mu bibazo by'insobe. Abahagarariye imitwe ibiri ihanganye muri Libya ntacyo babashije kugeraho mu nama bahuriyemo iberere mu Budage. Abandi bari bitabiriye bemeranyijwe inkunga yo guhagarika imirwano ndetse banashimangira ko ibihano byari bisanzweho umuryango w'abibumbye wafatiye Libya byagumaho.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Kwa twumvira ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook na YouTube naho turi kuri radio yacu ku rubuga rwa www.radioyacu.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bitari Afrika. Leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye gukuraho ikiguzi cya viza ku bantu bose bakomoka muri Afurika mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth kimwe n'ibigize wa Francophonie. Perezida w'u Rwanda yabitangarije i Londres mu Bwongereza aho yari yitabiriye inama yahuje Afurika n'u Bwongereza igamije gushishikariza ishoramari. Venice Nshimana.
Claire Kamanzi, murakaza neza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Muri hano mu Bwongereza mwari muherekeje mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mwashishikaje abashoramari kuza mu Rwanda. Niki mwababwiye kugira ngo bumve ku Rwanda rugomba kwitabirwa mbere ibindi bihugu?
Icya mbere icyo twerekanye nuko ni intambwe tumaze kugeraho mu igihugu. aho twavuye naho tugeze byukuri birekana ko icyizere abashoramari bafite ku Banyarwanda ndetse no ku gihugu cyacu kiragaragara kandi kigenda cyiyongera buri mwaka. Hashize imyaka 9 amafaranga twinjize mu shoramari yari hafi $1,400,000 y'amadolari, ariko ubu ngubu mu myaka ishize twageze kuri $2,000,000 hafi n'igice y'amadolari. Byerekana ko habaye intambwe ishimishije cyane kandi nini cyane. Nababwiye impamvu ibyo byashobotse cyane cyane ni icyerekezo twashyizeho nk'igihugu n'ubuyobozi bwacu, leta, inshingano leta yashyizeho kugira ngo dushobore gushyira ishoramari muri priority dufite nk'igihugu. Naberetse infrastructure twashyizeho cyangwa ibikorerwa remezo twashyizeho kugira ngo byose bishoboka dufashe sectors zitandukanye mu gucuruza ndetse n'ishoramari kuza mu gihugu cyacu. Naberetse n'ibigo twashyizeho kugira ngo dufashe abashoramari cyane cyane nka RGB. Leta yahisemo gushyiraho ahantu hamwe umushoramari ashobora kugenda akabona serivisi z'ingenzi zose atagiye ahantu henshi atandukanye no guta umwanya aho gukora ishoramari ashaka. Ndetse n'ukuntu twashyizeho korohereza ishoramari mu gihugu cyacu muri business climate, amasaha 96 gusa kugira ngo ashyireho sosiyete ye, uburyo tugenda dufasha kugira ngo umushoramari abone ubutaka niba afite ikibazo akajya muri courts zacu igihe bitwara kugira ngo umuntu ashobore kujya mu nkiko akavaho vuba vuba. Byose naberekanye kuri business climate. Muri make n'intambwe nibyo twashyizeho kugira ngo bishoboke, kandi ndumva ko n'igihugu cyangwa ubukungu bwacu hari cyo tumaze kugeraho dushobora kwerekana tuzi ko dufite icyizere ndetse dushobora no kwerekana ibyo tumaze kugeraho.
Mukanya bavugaga yuko ubu ngubu u Rwanda ari cyo gihugu cya kabiri gitegura amanama muri Afurika nyuma ya Afurika y'Epfo. Ibyo mwabigezeho gute?
Icyo twatangiyeho ni kugira ngo tukumve icyerekezo leta yahisemo kugira ngo tube igihugu gihuza Afurika nka gateway. Niba umuntu ashaka gukora business akanyura mu Rwanda ariko akagera muri Afurika yose, muri icyo cyerekezo habaye gushyiraho priority, gushyiraho amanama mu Rwanda kugira ngo amanama ashaka cyane cyane abantu bo muri Afurika baze mu Rwanda bagahurira mu Rwanda. Ariko kugira ngo gishoboke byasaba ibintu byinshi. Byasabye cya mbere kugira ngo tukorohereze abantu baza mu Rwanda, twakuyeho visa, munakeneye visa kugira ngo abanze ashake embassy aho ari embassy imufashe kubona visa, twarabikuyeho. Ubu ngubu buri muntu ku isi yose ashobora gufata indege akaza mu Rwanda akabona visa amaze kugera mu Rwanda. Ndetse uyu munsi perezida wacu amaze no gutangaza ko tujye kuguraho n'amafaranga dusaba abantu kugira ngo babone visa, muri make na visa abantu bazaba bakeneye muri African Commonwealth na Francophonie. So ibintu nk'ibyo ngibyo bifasha abantu kuza mu gihugu mu manama vuba kandi ibyo dushaka.
Ariko nimba mbyumva neza, nta muntu uzongera kwishyura kugira ngo yinjire mu gihugu?
Na muntu uzongera kwishyura uturutse muri Afrika, muri Francophonie, no mu bihugu byo muri Commonwealth. Ni hafi ibihugu byo.
Nta usigaye, bose bazajya binjirira ubuntu.
Ntabwo ari bose, ariko ni benshi. Ari ibihugu bitari muri Commonwealth, bitari muri la Francophonie, ndetse no muri Africa Union. So ariko byinshi bizaba birimo already. Ariko impamvu tubishyiraho nubwo hari amafaranga bishyuraga, tubona ko inyungu igihugu cyacu kizagaragaza riruta amafaranga tubona mu mavizo bo ngubu. So turimo kureba imbere, turimo gutekereza imbere aho amahirwe abantu bazana mu gihugu cyacu baje gusura ni byinshi cyane birenze amafaranga ya visa.
Icyo nicyo kibazo abantu bari buze kwibaza, nanjye nakibazaga, kubera ko ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu by'Iburayi byinjiza amafaranga menshi kubera za visa bitanga. U Rwanda ruzi yuko visa rugiye kuzikuraho, hari igihombo muzagira, ariko se muzunguka iki? Muzunguka mute kandi ryari?
Wa muntu wagomba kwishyura visa, visa ina amafaranga ngahe? Ni amafaranga amadolari 50 gusa ku muntu. Ariko umuntu uje mu Rwanda arije ibiryo, akoresha taxi kugira ngo ave ahantu hamwe agere kuri handi hantu, ajya kwidagadura ku mugoroba agashaka aho ashobora kugenda afata itike aho avuye ashobora gukoresha Rwanda cyangwa indi, ayo mafaranga arenze amadolari 50 gusa ya visa. Bivuze ko tuzunguka birenze inshuro nyinshi abantu baje mu gihugu cyacu, kuko hari amafaranga basiga baje mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu twabibonye ko na mpamvu yo gutinda ku mafaranga make.
Kriya Akamanzi, ndabashimye cyane kuri uyu mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venist.
Urakoze Veniste kucyo kiganiro reka tugarukana muri Amerika. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kabiri nibwo itangira kumugaragaro kuburanisha impeachment ya President Donald Trump. Niburanisha itangiranye ukutumvikana ku mabwiriza ngenderwaho. Edirwema adufitiye inkuru irambuye.
Umutwe w'abadepite umurega gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politike no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ku ikubitiro abasenateri uko ari ijana barabanza batora umwanzuro watanzwe na perezida wa sena Mitch McConnell ukubiyemo amabwiriza ngenderwaho muri iryo buranisha. Mu bikubiye muri uwo mwanzuro harimo ko impande zombi ni ukuvuga uruhande rw'ubushinjacyaha rugizwe n'abadepite b'abademokrate n'uruhande rugizwe n'abavoka bunganira ya Perezida Trump bazahabwa amasaha 24 buri ruhande kugira ngo batange ibisobanuro ku kirego. Ayo masaha ntagomba kurenga iminsi ibiri. Uwo mwanzuro wa Mitch McConnell w'umurepubulike icyakora ntuvuga niba muri iryo buranisha bazemera guhamagaza abatanga buhamya cyangwa ngo bakire ibimenyetso bishinja cyangwa bishinjura Perezida Trump. Kuba ntacyo uwo mwanzuro ubivugaho byakuruye impaka ndende ku ruhande rw'abademokrate. Bavuga ko icyo abarepubulike bagamije ari ukwihutisha urubanza kugira ngo bagire Perezida Trump umwere batitaye ku gushyira ahagaragara ukuri. Chuck Schumer ukuriye abademokrate muri sena yavuze ko iburanisha ritagira abatangabuhamya utaryita iburanisha. Yavuze ko uwo mwanzuro wasohowe na Mitch McConnell ari igisebo ku gihugu. Abunganira Perezida Trump bo bakomeje kuvuga ko impeachment ye itari ngombwa ngo kuko nta tegeko na rimwe yishe ubwo yasabaga Perezida wa Ukraine gutangiza iperereza ku mukandida w'abademokrati ku mwanya w'umukuru w'igihugu Joe Biden n'umuhungu we Hunter. Abunganira Perezida Trump bavuga ko icyo abademokrati bagamije atari ugushaka ukuri ko ahubwo bifuza guhindura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka y'umwaka w'2016 no gutobera Trump mu matora yo muri uyu mwaka w'2020. Uruhande rw'abashinjacyaha rugizwe n'abadepite b'abademokrate rwo ruvuga ko bafite ibimenyetso simusiga byemeza ko Perezida Trump yakoresheje nawe umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politike kandi ko yatambamiye imikorere y'inteko ishinga amategeko. Icyakora nubwo abademokrati baba bafite ukuri ku byo bavuga bizagorana cyane guhamya Perezida Trump ibyo byaha kuko ishyaka rye ry'abarepubulike rifite ubwiganze muri sena. Ni ukuvuga abasenateri 53 kuri 47 b'abademokrati. Kugira ngo akurwe ku butegetsi bisaba ko nibura 2/3 byemeza ko yahamwe nibura n'icyaha kimwe kuri 2 ashinjwa. Bivuze ko abademokrate bakeneye nibura abarepublike 20 ku ruhande rwabo. Kugeza ubu nta musenateri w'umurepublike wari watangaza kumugaragara ko azatora guhamya Perezida Donald Trump ibyaha. Amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu avuga ko biteze ko iryo buranisha ritarenza ibyumweru 2 ariko icyo gihe gishobora kwiyongera igihe sena yaba yemeye gutumiza abatangabuhamya ku mpande zombi. Perezida Trump abaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu mu mateka yacyo abadepite bashyizeho ikirego ku mugaragaro. Abandi ni Andrew Johnson mu mwaka w'1868 na Bill Clinton mu mwaka w'1998. Aba bombi bagizwe abere bakomeza kuyobora igihugu.
Urakoze yidi ukute mu Burundi aho mu rwinyi ujejwe hagati y'akazi na muntu. CNDH usaba ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kubangira igikorwa cyo gukata amafaranga ku mishahara y'abigisha. Ni nyuma yaho abarimu bituye uyu murwi biyamiriza yinjizwa ku nguvu mu runani rw'amasendika y'abigisha ko CSONA. Iyi nkuru ijwi ry'Amerika rya Ronseri ifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hatumimana umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umugwi ujejwe gateka kazina mu Rusene idahashe watanze cegeranyo kuri wa kabiri kubijanye n'impari zimaze imisi hagati y'abigisha n'urunani rw'amasendika yabo Kosesona. Icegeranyo cyakozwe mu minsi ndwi n'umugwi w'abantu batanu bari bagenywe na SNDH. Urongoye SNDH Sixty Vinye Nimubona asaba ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi guhagarika gukata amafaranga abigisha.
Usavye ku bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta akazi no gutanga akazi kubangira ku gikorwa cyo gukata kumishahara y'abarimu mu kurindira ko bushikirizwa inzandiko z'abarimu babishaka kandi bateye ko umukono biyemeje ko binjiye kandi biyemeje ko bashaka guterera mu runani Kosesona. Kubahiriza ubushake bw'abigisha bafashe ingingo yo kuva mu runani barimu.
Kuvurunani Kosesona rushinzwe mwaka 2017 niho rwatangura gukata abarimu amafaranga 500 buri kwezi kumwigisha, bikaba vyakozwe amezi abiri muri uyu mwaka kubera abigisha batavyemera. Mu mpera z'uyu mwaka uheze niho Kosesona yasohora itangazo rivuga ko abigisha bose bategerezwa kwama bakatwa ayo mafaranga kandi ko bitangurana n'ukwezi kwa mbere umwaka 2020. Abigisha batemeye guhurikira mu runani Kosesona niko guca bavira hasi rimwe bakitura inzego zitandukanye kugira zamirire kuri iyo ngingo. Mu gihe urunani Kosesona rwasigura ko ayo mafaranga yabafasha mu kuvuzanya amwe no gushobora kuguranana hamwe no gushyigikira mu by'igihugu cyatunganije abigisha bo, ntatusha babonamwe kuko umwigisha wese mu 180 barenga z'abigisha baharugwa mu gihugu cyose asanzwe afise sendika burikiyemwo kandi imukata amafaranga ubwizo mvo. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yasavye ko hoba ugukwirikiza amategeko agenga amashirahamwe mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze, ariko aratanga ikiganiro ku banyagihugu.
Kugeza no munsi kuja muri sendika umuntu ajamwe ishaka kandi aterera bishaka uburenganzira. Nta kibazo cyari kwikwaba rero baterereje nibaterere icyo kibazo. Na cyane cyane iyo ntererano izokora iki nico abari matuza kubaza. Babishimye ko izokora ibagirira neza bazoterera nkuko barabaterera. Mugabo adatahuye neza arisubira ko ibyo nibisanzwe. Mugabo cyose kibazo cyategerezwa kuturadishinga kuko bijanye n'imitunganirize y'amashirahamwe ukuntu akora n'ukuntu abaho. Mugihe abanyashirahamwe bashinye guterera nabo tubaterera 500 n'umuriyoni urabutanga bivana uko ushaka. Uterare ushaka ayo ufise. Mugabo ati ndudoje munsi yaya nicyo tuba twifuza yuko rero ngakino kibazo cyo tuvyimbye umutima. Icyo ni kibazo kijanye na sendika n'abari mu bwabo kandi sendika si imwe baca muyo bashaka bagatera uko bashaka.
Inyuma y'amatohoza umugujejwe agateka kazina muntu SNDH wagize kuri izuguru zuguru hagati y'abigisha wasanze urunani Kosesona ruriko rurenga amategeko kandi ko ari hohoterwa ry'agateka kazina muntu.
Ntiyakurikije amategeko y'igihugu hamwe n'amategeko mpuzamakungu. CNIDH iremeza ko ugukata ayo mafaranga ku mishahara y'abigisha batagishijwe inama ngo bavyemere ari uguhohotera uburenganzira n'umwidegemvyo wabo mu mashirahamwe bisanzwe bikingiwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ategekanya ko kwinjira mu ishyirahamwe harimwo n'amasendika ari uburenganzira bwa buri muntu atari agahato.
Mwamenya ko abigisha batatu barongoye amasendika bari bamaze iminsi bafunzwe aribo Manuma Antoine, Jean Niyongabo na Seriake Manirakiza barekuwe ku muhingamuno wa kabiri.
Turagushimiye Desire, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika. Inkuru turonse mu kanya ivuga ko inama nshinga amateka y'u Burundi iheje kwemeza itegeko rigenga akarusho kazora gahabwa abategetsi bahoze batwara igihugu igihe batanguye akaruhuko kabo ko muzabukuru. Ni inkuru Diane Ninahazwe yadufitiye.
Ego Frederic Mundikije gusa mvuge ko ari integuro y'itegeko kandi sabazo babagiye muzabukuru ariko nabazo bavuye ku butegetsi zimwe rero ziri mu mpinduka z'iyo integuro y'itegeko ni ko umukuru w'igihugu azoheza manda ziwe azotekeregwa umuriyari w'amafaranga y'amarundi. Ni mu gihe iryahahora ryavuga yuko aronswa amamiliyoni 500 mu marundi. Iyo integuro y'itegeko ivuga kandi ko uzova ku butegetsi azubakirwa ingoro iteye imbere bayise pale. Iyo ngoro azoyubakirwa muri quartier yifuza kubamwo. Iyo nteguro iratomora ko abazoronswa ubwo burusho arabashikiriye ubutegetsi biciye matora. Abashinga amateka bavuze ko mu bakuru b'ibihugu baramukije Uburundi abazoburonswa ari batandatu gusa. Ni Michel Micombero, Jean-Baptiste Bagaza, Ntaryamira na Ntibantunganya bamwe mu bashinga ishinga amateka barimwe Pamphile Malaika yatoye mu ntara ya Muyinga bashikirije amakenga bafise muri iyo nteguro y'itegeko turaza kuyagaruka ko makuru yacu yo mu gatondo aha nkavuga ko abashinga amateka 198 ari bo bemeje iyo nteguro y'itegeko babiri barayihakana izoca irungikwa mu nama nkenguza amateka y'uramutse Burundi ariwe Pierre Nkurunziza.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru ihambaye idushikiye mu kanya ivuga ko abashinga amateka ikabemeje integuro y'itegeko izohora itegekanya akarusho kazohabwa abakuru b'ihugu igihe bazobavuye ku butegetsi. Mwavuze ko abakuru b'ihugu bazoba batowe bagiye ku butegetsi mu buryo bwemewe n'amategeko.
Ego gusa nkosore navuze ko abazoyironsa ahubwo abo nibo batazoyironsa amazoyironswa harimo Pierre Nkurunziza hakabamwo n'umuryango w'umuhisi Melchior Ndadaye abandi turaza kuhagaruka ko hanyuma n'inkuru tukiko turatunganya urumva ko harimo twasorowe twinshi.
Urakoze cyane gose Diane. Mukanya turasuzera amakuru yacu kuri sahariko imbere yaho reka tubibutse ko mu gihugu cya Ethiopia abatitsi umuntu arabemeje amakuru avuga ko abantu 10 bapfuye abandi nabo amajana 250 bagakomereka uyu munsi kwa kabiri iryo sanganya ryabaye
bwe kandi ko abantu 9 bakomerekeye mu gitero cya bombe yaturikiye Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia bahise bajyanwa kuvurirwa muri Turkiya.
Mutetsi nawe mu gihugu cya Uganda yatangaje kwa abanyekongo amajana majana bahungiye mu gihugu cya Uganda mu minsi iheze kubera ingwano ifatiye ku moko igisibije mu ntara y'umurengero gushyira ubuseruko bwa Congo. Gerald Menya umwe mu batetsi bakora mu bushikira bw'abanyekongo batatu bashika mu gihugu cya Uganda ku isaha.
Na ambasade ya Amerika iri muri Libya hamagariye amakompanyi acukura peteroli gukomeza ibikorwa byayo inyuma y'ifungwa ry'ibihombo bya peteroli naho icukurwa ryakozwe n'umutwe w'inyeshyamba uyobowe na Khalifa Haftar.
Twabwiye kandi ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimagije amasezerano akomeye y'ubudandaji yongera avuga ko Abanyamerika basumbirijeho gutsinda. Trump yatangaje ayo majambo uyu munsi kwa kabiri igihe yari mu nama nkuru y'abakuru b'ibihugu iriko yiga ikibazo cy'ubutunzi ku isi mu gisagara cya Davos aho ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibyo bishikije kandi mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twayabwiye hatanguye urubanza rukomeye mu nama nkenguza amateka ya Amerika rwerekeye ibyaha yagirizwa. Trump yashikirije urutonde rw'ibintu avuga ko ari insinzi ku bakozi b'Abanyamerika no ku masosiyete yo muri Amerika birimo intambwe ya mbere ku masezerano y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa hamwe n'amasezerano y'ubudandaji hagati ya Amerika, Canada, Mexico yemejwe n'abakenguza amateka. Yateye akamo kandi ibindi bihugu kabisaba gukurikiza akarorero yatanze mu byerekeye ubutunzi kugira ngo borohereze abanyagihugu babo. Yasabye kw'imigambi yose yoshimikira ku kunagura ubutunzi yongera anebagura abantu bama batagaje kw'amahanga agiye kunama. Nshuti mwese rero ibiganiro twabateguye kuri saha bigarukiye ngaha turashimiye cyane bose Engineer Peter Handley yadufashije mu yabwizuma tukaba dushimiye na Fatou Karara yiganije ikiganiro makuru nk'uko mwabyumvise mwashikirijwe na team Ishimwe na Frederic Nkunikije. Turabashimiye nshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro byacu tukaba tubifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza. Thank you.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji